Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri ino saha muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri isanga. Nkuko bisanzwe ni saa kumi gushika saa kumi n'imwe buri munsi. No munsi ni ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo bijanye n'ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme. Uno munsi rero turashimika cyane cyane ku buzima bw'umwigeme. Mu kanya mu kiganiro musanga turaganira ku bijanye n'umwigeme wariwe utwihweje twisunze umuco kama w'igihugu cy'u Burundi. Mbega umuco kama mu gihugu cy'u Burundi buvuga kwiki ku mwigeme? Ingorane ziwe muri iki gihe nizihe? Muri kazoza mwigeme w'urundi azobateyate? Ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza tuganira muri kumwe kandi ku murongo. Mwitumire wacu ni mushinganahe Patrice Ntafatiro, umushakashatsi akaba kandi n'umwigisha muri Canada, aradufasha kwihweza bimwe mu bibazo vyerekeye umwigeme uwo murundi kazi. Mugume ku radio yanyu
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko mwabyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. No munsi ni kwa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Rero tuje mu kiganiro cenyeriza na cuyu munsi ku itariki zitanu z'uku kwezi kwa munani Bujumbura mu Burundi harabaye inama canke ico kwitwa ihuriro ryahuje bamwe mu bigeme mu gisagara ca Bujumbura. Iyo nama yatunganijwe mu kuganira nabo ku mico n'akaranga k'igihugu cy'u Burundi barabira hamwe umwigeme w'umurundi uwariwe. Iyo nama chanque conference yatunganijwe n'umushakashatsi w'umurundi Patrice Ntafatiro, akaba kandi n'umwigisha mu mashure yisumbuye muri Canada. Iryo huriro ryabaye bimwe mu bikorwa yaranguye mu rugendo aherukamwe mu Burundi, aho yari yitabiriye indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga. Iyo ndwi ikabihimbazwa buri mwaka. Muri iryo huriro rero ryahuje abo bigeme ryari ryiswe umwigeme. Iryo huriro Ntafatiro yaraganiriye n'abigeme batari bake ku bijanye n'indero kama y'umwigeme w'umurundikazi muri kahise, umwigeme w'umurundikazi muri ibi bihe tugezwemo, n'umwigeme w'umurundikazi muri kazoza uko azoba ameze. Kuri uno munsi rero wa gatanu tugiye kuganira na Professor Ntafatiro yatunganije iyo nama, hatubwire bimwe mu byo abigeme mu Burundi bamwiganiye ku buzima bwabo. Umushinga nahe Ntafatiro muri make abatamuzi tumaze kuganira nawe rimwe canke kabiri, aragira ubushakashatsi butandukanye kuri kahise k'igihugu cy'u Burundi harimo kubijanye n'ibimenyetso ndangagihugu bitandukanye n'umutimbo kama, hakaba anavyigisha abigize umwanya utari muke arigisha muri uwo mugwi muri Canada witwa Loyo Kigabiro aho muri Canada nyene. Niwe mutumire wacu mu kiganiro cy'uyu munsi. Mushinga nahe Ntafatiro, nongeye kuguha ikaze mu kiganiro muri isanga.
Ego ndaguhaye mwaramutse na jewe Patrice Ntafatiro.
Urakoze cyane kwitaba kino kiganiro. Birumvikana ko mu minsi iheze nk'indwi zibiri uheruka mu Burundi wasanze ibintu byifashe gute?
Mu Burundi nasanze ari amahoro, nasanze u Burundi bugendwa ku kuko narashoboye kugendera intara 12 ku ntara 18 kandi izo ntara zose nagendeyemo nta muntu numwe nabonye adurugwara uwundi nasanze hagendwa jewe narigeze kuva ingozi isaha zine z'ijoro ngigitega kubera nari mfise umunyacubahiro twahurira ingozi hanyuma kandi je naravuye mu rukana rwa Cibitoke mu rukana ni ku birometero 5 ku rugabano rw'u Rwanda n'u Burundi narahavuye aho hantu isaha zibiri z'ijoro hama ndataha ndashika mu Burundi ashika Bujumbura n'ugweze hanyuma n'utundi tundi rero n'igihe bari baje kundamutsa biwacu mu gihe tabari baje kunsezera hari abiwacu mu gihe taratahanye mu masaha 8 y'ijoro nabashikana barashika ntumbira none ndagaruka muhira ndashika reka n'ukuri namahoro
none mbere ko tuje mu kiganiro wari umwe mu barundi bari bagiye muri iyo ndwi yahariwe abarundi bo mu mahanga barayitabiriye benshi muri uyu mwaka
ego barabyitavye ari benshi sinashoboye gufata ibiharuro neza ariko ndibaza ko igihe twari mu biganiro byo ku byo haziko nyakubahwa umukuru w'igihugu atuganirira twarashika nk'amajana 2 amajana 250 abo rero si bake rero urabye imyitwarariko y'ino mu mahanga urabye indinganizo z'embono mengo si bake
urakoze cyane heka rero tuje mu kiganiro nyezina cy'uyu munsi turaganira ku kitwa umwigeme aho wakoresheje kitwa conference ihuriro inama yiswe umwigeme watunganyije muri bimwe mu bikorwa wakoze igihe uherukayo duhereye kuri iryo jambo kuba kugwaruka ruko ratwumviriza cyane cyane umwigeme iryo jambo ryavuye he risigurike
urakoze kuri ico kibazo gutya ibintu byinshi mu Kirundi birasiguritse byo nyene mu majambo ukira gusa kumenya imvo n'imvano y'iryo jambo ukaca utegera neza na neza iyo biza biva umwigeme ku ndimburo nubaha imperiye ku ndimburo ubu ni nteguza mu myitangizo byo mu rw'amazina wa mbere niko tubyita imwe twatuvuga ngo muba mu mirima hanyuma hariho ini ndobeko karangura nyawisubirako mu gifaransa bayita pronon refléchi pronon ewi ni pronon refléchi hanyuma itsitso ni game hanyuma nagasozo rero e kugira ngo umuntu abyumve neza umwigeme rivu ni kwigemagema umuntu bavuze ngo umuntu ari karigemagema no kuvuga kwigemagema no kuvuga ko itsitso riba ribaye game aho rero imbere yuko nshika kuri ibyo reka mbaze mvuge irivuga kugema ko mvuze ngo itsitso ari game no kuvuga ricaritanga irivuga kugema haje bakongo bahagemye
none kugema kugwaruka kugema no kuvugika je nakuriye mu Burundi navuka mu Burundi ariko kugema sinzi icarico
kugema ni gufata nk'ubu ufise nkibuye
ni gutera okay nagira
ngo karitera ikintu
ukagishikira ikintu
wari ufise mu ntoke kigashika kuri icyo kintu wari watumbereje bajya barasimije to cyane bajya bagira gute kugema ikintu ugitumbereza ikintu ugitera hanyuma ukagishikako
ibyo ndavyumva
rero bavuze bati wahagemye ni ukuvuga wahashitse ni ukuvuga watoye icyo kintu bariko baravuga umwigeme rero acaba umuntu w'igitsina gore agororotse atumbereye ibyo byose agatumberezwa n'indero n'icyo kama imugira umuntu mwiza abereye ijisho ameze neza umwigeme imbere ya byose no kuvuga umuntu agororotse agemye agemiki umwigeme agemiki umwigeme agema imico kama no kuvuga mu yandi majambo mwumvuga mu gifaransa hariho adequation no kuvuga hariho imico kama iri ngaho n'uwo muntu w'umukobwa ari ngaho none rero umubonye buno nyene ucubona ko imico kama ayigemye kandi akagendera n'uwo rero umukobwa agororotse agororotse mugaba simbwa kugororoka ubwiza umuraba kujisho oya kugororoka kubwa imico kama afise imico myiza afise imico mbero ubonewe mukobwa rero
birumvikana ko ubu rero birumvikana
naho mbere bacha bavuga babyina ngo mwigeme mwigeme mwige muhimbaye uhimbaye unezereye nuze ndakuyagire kuvuga umwigeme ahimbaye ahimbara kuko umuntu amuravye abona ko ahuryanye n'imico kama aranezereye kuko umuravye uramwenyura kuko nukuri numuntu agororotse numuntu afise imico myiza numuntu afise imico mbero bavuga nti agemire umubonye abagemye imico kama
kuri ico nca ndagitegera kuko kugema abantu basanzwe bazi yuko yiteye ikintu kagema birumvikana ariko kumwigemerera abari umuntu yagemye imico kama tusigurire muri make majambo make nk'imwe mu mico kama bayagemye ni nkiyi
ni minsi cyane mpakanya gatoyi umwigeme nari kubishika ko mu ndiyo y'umwigeme ni ukuvuga umwigeme n'umuntu avugana umutima mu nda umwigeme n'umuntu avugana umutima mu nda n'umuntu imicaro yiwe imifato yiwe yikenyeka bavuze ngo umuntu ari ikenyeka no kuvuga yicara yegeranije adasutama adapfuko yicaye n'umuntu agumye umutima n'umuntu aruca mu kanwa atavuga guzwa kuvuga afise ukuntu naho yoba yabonye ibintu mugabo abivuga mu majambo yoroshe adaheza ngo abe nk'ishirasomi iyo rero n'imico ndavuga kubigaruka ko iyo n'imico aba imico kama aba yagemye kanatsinda urabyibuka ko mu mico kama baracumugani mu kirundi bati ubyara nabi ugatukwa n'abakwe abo bakwe bagutuka kubera iki kubera uwo mwigeme wabyaye adaheza ngo ahurirane n'ibanga ryo kuba umufasoni mu rugo aba rero ntaba rero wakigemye ya mico kama aricyo gituma bica bitukwa umuvyeyi yamubyaye
none twavuga ko rero iyo bavuze umukobwa ntaba aragira ku rugero rwo kugema imico kama abakiri umwana canke umukobwa wewe ribajya avuye hehe bisigurike
umukobwa urakoze kuri icyo kibazo nyene umukobwa rivuye muri vuga gukwa ni ntegeza kumwe nabivuga mu nyitangizo mu gusamazina wa mbere hamako ariko nakatuzo kirasa bwami akatuzo gatwe kuko umuntu avuga ngo kwa uyo muntu naka arakowe nirivuga gukwa umukobwa rero n'umuntu w'igitsina gore atarubaka ko biri kose mugabo ashobora biyumvira ko azoshobora gukobwa kuko mu kirundi ndaza kubishikako mu kirundi ntibibaza ko umukobwa umwana w'umwigeme atokobwa biyumvira ko azokobwa mbere no kubyara akazobyara ndaza kubishikako ni ukuvuga rero umukobwa ni mu buryo burambuye ugomba kuvuga umuntu wese ubonye atarubaka w'umwigeme aba ari umukobwa mugabo igitandukanye umukobwa n'umwigeme umukobwa ni muri rusange uwubonye atana kimwe muzi ko ariko umwigeme ni uwo bamaze kubona neza afise imico kama myiza afise imico mbero agendera ibanga ry'ubuntu agendera ibanga ry'abantu b'abantu b'abarundikazi uwo rero acaba umwigeme ntacyo ndakubwira ko kandi kantu umwigeme igituma ari umuntu agororotse kandi ntaba afise n'agatosi umwigeme ku bisanzwe ni umuntu aba agororotse neza ku buryo atana agatosi agira utigute uti ibyo ubibwirwa ni iki ndabibwirwa n'ijambo ingemu ingemu ni ukuvuga ikintu icyo cyose umuntu yitoye akakugabira ni ingemu mu gifaransa ni kado mu cyongereza present nta muntu rero n'umwe baha kado icyafuye ngomba kugabira inkoko sino guha inkoko namaze kurya mu bugari ndaguha inkoko nshasha zitarajya kwa gatosi aricyo gituma rero mvuze ngo ingemu hari n'irindi rivuga kwigemura ni ukuvuga ko uwo mwigeme kwigemura ku bisanzwe si rivuga ryiza uwo mwigeme aba yifashe ko ari ingemu aba yifashe ko ari kado aba yifashe ko ari present akaca yishira rero umusore ntibiryoshe kuko kwigemura no kuvuga ko hari imico kama itabaye ntiyakowe nta nkwano zaje niba nta ruvugano rwabaye nta gatutu ntaki hari ibintu byinshi bitabaye si byiza ku mukobwa yigemuye mugabo ngomba kuvuga ko kwigemura no kuvuga ko yifashe ko ari ngemu yifashe ko ari kintu cyiza yumva yoha uwo musore agiye ko
urakoze cyane gose mushinga naye nafatiro murantunga inayo mpamvu dukunze kubatumira kuko nka professeur murasigura neza mukaja mwidonido y'ibintu bigafasha cyane 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 kugwaruka nkabo mwahuye nabo turumva yuko mwaganiriye ibintu byinshi cyane gose bijanye na umwigeme umukobwa w'umurundikazi ikindi kibazo muri make muba mwaraganiriye imbere yuko mpa akanya abanyonyi biradijwe ya Amerika nabo nyene babaze bimwe mu bibazo bagushikirije abigeme mwahuye nabo abakobwa mwahuye nabo muri iki gihe nk'abigeme b'abarundikazi bimwe mu bibazo byo bari nk'ibihe bariko barahura navyo duhereye ku muco ugenda urahindagurika
ubwambere na mbere nibazo byinshi ambaje ntavyo nogaruka ko byose ngo mpeze mugabe ikibazo nyamukuru cari kiriho n'ukuntu mengo kera abigeme ntibari basonewe gose abigeme ntibari bafite ubwigenge bishira ngo bizane kuko akenshi wasanga umwigeme agiye kubaka n'umusore atazi icyo ni cyambere ikindi kibazo bambwiye nuko nibihano baha umwigeme uwo wa kera ibyo mudaza kubishikako reka rero ncagagure umwigeme rero novuga ibihano yahabwa novuga ko umwigeme abarundi biyumvira ko umwigeme abwirizwa gukobwa hanyuma akagenda akubaka urugo akabyara iyo rero umwigeme adashoboye gukobwa haraba uburyo bwinshi cyane bwo kumugerageza imbere y'uko bamuta kuko umwigeme birababaje ababyeyi baramuta kubera kumvo ndagushikiriza umukobwa umwigeme rero babonye umenga atanguye gukura umwigeme atanguye gukumahara ku myaka 12 13 14 ibintu byo gukumahara turabizi kicirwa cy'ubuzima biology uko biri kose umwigeme agakura gushika ku myaka 20 21 22 baca batangura guhebura batangiye guhebura yababyeyi baca bamurungika kwa inasenge kwa mushiki wa se baca murungika yo rero kugira ngo babyarabe abana ba buwo musaza wa nyina barabe ko bopfuma mubyaruza kumubyaruza rero ngaho no kuvuga kuza baramufyinisha bamutikatika bamukorakora kugira ngo ahave akerebuka hanyuma kubyaruzanya bacu mwibutsa mu kirundi ngo ababyara barabyaruzanya ibyara kitamwo no kuvuga bariko barabyaruzanya ko barabahungu n'abakobwa hanyuma bagahava barenze ibigo rero uwo mukobwa agahava atwarinda rero byaba byoroshe kubera baca mushingira uwo mubyara we yamutwaje iyo nda mugabo bishitse uwo mukobwa ntihagire ikivamwo muri uku kuntu n'ababyara be ntihagire ikivamwo yaragaruka muhira agarutse iwabo rero haba ari nko ku myaka 33 umwigeme atanguye gusubira kumera nk'umusore nk'uko abasore usanga bameze hari ibintu bice bitangwa kugabanuka baramukumiza muhira nko ku myaka 40 batangwe kwihebura ko atakibyaye bakaca bamwomora rero bakamwubakira akantu k'akazu bita agahundwe abo kazu rero bakamwubakira kure nko mu ishyamba hanyuma rero bakamwomora akaca agenda agaheza rero akazosangukirayo iyo rero aguye muri iyo nzu byitwa kugwa mu gahundwe ni ukuvuga gupfira muri ako kazu yaratsirayo nyine ababyeyi bari ku mwana bakaje nta mvuga wanjye ntugira uko urumva bakagenda bakamurekerayo agapfirayo hanyuma rero iyo yapfiriyeyo bavuga ngo igikoko cyamuriye cyitwa ngeni nicyo gituma rero umwigeme agiye kubaka bamubwira ngo urakira ngeni bavangura mu kiyo twave tugira tuvuga ikosa mu gikosa nzorisigura mu mpinyanyuro z'ikirundi bavuga ngo uragirangeni ubu nguragirangeni ubu biye nguragirangeni wo mwipfurije kwico gikoko kimurya agapfira mugahundwe akagwa mugahundwe ariko intango yari urakirangeni nubura wakizengeni ko rero ukizengeni ico gikoko kiza kurya umukobwa umwigeme yatawe mugahundwe akaba akagwamwo niho reba mbira bati urakirangeni ico cari cambere cakabiri naco umukobwa ibyo navuze ko ari byari bintu bibi ko najiwe nta mwana wanje umukobwa nubigira ariko ibyo je nashigikiye ngibi naho bavuga ngo umwigeme yagenda ku musore atazi Jena wanje kubabwira nti ubu unone kusanga umwigeme ari muri Canada ukazabona ahuriranye n'umuntu kuri Facebook cyangwa bahuriye hehe barandikiranye ntaramubona hanyuma ugasanga umuntu avudutse hano muri Canada giye mu Burundi kubaka n'umuntu ugasanga abona nyindwi zibiri
nawe ntuarapereza akabaza bagenzi be akaraba amafoto yiwe akagira iperereza
rero jena navuze nti kera yari imiryango imiryango hari imiryango yasabana abageni n'imiryango itasabana abageni n'ukuvuga se umuntu nuko je mfise umuhungu umusore yitwa Bonwa nkabona umwigema ahantu nkamenya ko ari umwigema arahantu ntamumenya imico ntamumenya ibitombero n'imico kama yiwe hanyuma twebwe ababyeyi twagenda tukumvikana ko uwo mwana bo muduha nico gituma bavyina ngo umukobwa kuri yaroye niyamenyera amabanga canke bakavuga ngo ni wa mutuma gusenya bikamunanira n'ibindi byiza ngo urantuma ko nirerere ntiyari bwakure n'umwana yoga mu bantu uramurera no kuvuga ko uwo mwigeme iyaza iyo abuye iyo yavukiye akaza kurererwa iyaroye yabari umwana avuye mu muryango agiye mu bundi kuko iyo miryango ntiyabije babaze gusabana bageni ntiyaba ikiri miryango ibiri waba umuryango umwe ko rero uwo mukobwa amenye umusore azomwabira nibikenewe kuko naho azogira ingorane izo ngorane bazuzi ubwo rubanza bazorucira mu muryango bazomworoherereza mu muryango jewe ndazi ko ariho abo abantu umuryango wacu wasanga ariko ndavugira nyene nkabavugira kuko ari uwo mwigeme yaje kwabigwa iwacu ni ibintu bya gutwero aho nkavuga nti ibyo byari bya kera ibyubu nabyo kumbure ndaza kubishika ko hanyuma ariko ibyubu nabyo ingorane ziho banshikirije ingorane ahanini z'abasore umusore inge naho rero ijambo ururimi ni jewe ariko ijambo n'abo bakobwa 30 nabangahe twari turi kumwe nabo nka bose bavuze bati twebwe imico kama yaratitutse umusore aje kukuresha canka kubwiye ko abona ikumengo aragukunze ikintu cyambere usanga ahera ko gusaba ko mwuja mu buriri akiteye none kumengo aho niho twuhereye twubaka no kuvuga ku munsi w'ubugeni none kumengo tugomba tuhahere ibyo rero bikaca bigora n'ukuri bakabona ko barabimbariye ko umwaje akakubwira iryo jambo ukamurariliza ubundi akaza akakubwira iryo jambo ukamurariliza hari igihe baca batangura kuvugana ugasanga wabaye igicibwa wowe ufise icyo kama ugasanga ni wewe akayufise ahubwo uborohereza ugasanga umengo niwe bashira imbere nababwiye nti imico kama muraryama ko uko biri kose ukubajije iryo jambo ukamwishurana bupfasoni arategera ko hataragera hariho ibanga ryo kubaka naje ndababwira nti none mutanguye ubu mufise imyaka 2021 hanyuma ukazukubaka ufise imyaka 3 nkibumva ko wa mbere ubonye ukaca umuhugo rukundo wa kabiri ukaca umuhugo rukundo uzoshika imyaka 30 atacu gisigaranye uzoha uwo muzokubakana bigasa nk'uko uwoja nk'ahantu mu nzu bateka indya zijoshe ariko indya nyazo bakazihereza ko zikaba ziri kure ugahira ku buntu zuranu bakamwe utererayo utona kandi utererayo ugasanga rero za nyama n'indya y'indyoshi ziri inyuma uzozishikira utagishaka gufungura kandi arizo kumbure zari kugufasha gusumba niko nababwiye nyakubahwa
mwari murayi ikiganiro kiko kirangyohera cyane, nizere ko nabatwumva kiko kirabagyohera kuko ndiko ndahigira byinshi. Murakoze cyane gose. Ahubwo kumbure numva umengo imisore ni ikwiye kwigishwa cyane kuko barabagora bigeme.
Ego nabo barakwiye kwigishwa kuko ibibazo bambaje ni byinshi, ni byinshi sino bikigira ngaha. Twavuganye amasahane ahanaho dufite iminota mikeyi. Nasanze baransabye ko nosubira mu Burundi nkagira ikiganiro cy'inkumi abigeme, hanyuma kandi nkagira n'ikindi kiganiro cy'imisore. Naciye ndabemerera ko ninasubira mu Burundi, nzogenda mfise n'imiburiburi iminsi itatu yabo. Mu gitondo cy'umunsi umwe tukigana n'inkumi, ku mugoroba tukigana n'imisore, ku wundi munsi gutyo, hanyuma rero ku munsi wa nyuma tugahuriza hamwe kugira ngo turabe ingene bukubahana, turabe ingene umusore atobona umwigeme buno nyine akacabona ko ari umuntu wo kujanwa mu buriri, ahubwo yubanza kuraba imico kama yindi. Mugabe ibyo rero nabyo n'abasore jewe sinoba gura gose, hari umuco kama w'u Burundi ukwiye guhinduka. Uzumva bavuze ngo umwigeme nakarago kabaraye,
batari ikintu
kiza. Umwigeme wawe umukobwa wanje nk'umwana w'imfura wanje buntu, nkaza mbona umuntu aje kwaka indaro w'umusore, hanyuma nkaca mbwira buntu ngo agende kumusanga mu buriri bumwe. Ibyo bintu nzogira ku kiganiro, bigira ku kiganiro ikirundi cy'abarundi. Mugabo biriho mu bantu bamwe b'abarundi, kandi birinze bijya mu mugani ngo umwigeme n'akarago kabaraye. Ni ukuvuga ko biri ukuntu bivugwa, kandi kumbure abasore baciye bafatiraho nyene kubera byo biborohereza nabo, ni ukuhita umuntu akabakebura akababwira ati oya nangwa hariho n'irindi banga mushikira kubera mubatse.
Murakoze cyane gose. Mwarimu watubwiye byinshi ku by'umwigeme wo muri kahise ngene yarameze, n'impamvu bana mwise umwigeme. Watubwiye ibibazo bamwe mu bigeme bahura navyo, benshi mu bigeme bahura navyo muri iki gihe. Mu kanya kari imbere waza kutubwira mu byo mwaganire canke mu byo ubona umwigeme wo muri kazoza azobameze, cyane cyane umwigeme wo mu Burundi kazi. Ereka nkuko nabivuze, tubanze duhe akaryo n'abanywanyi bashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Samuel aradutunga cyane twamutindije arava ku murongo. Murantunga tuje ku murongo twakira witwa Jerome. Jerome raho neza. Allo Jerome? Jerome uratwumva?
Ndikandarunga mwanya banana.
Ego, duzijwe ikibazo canke icyumviro.
Na igenero nyene bameze bakandukanye na bakera sara twumva nyene bahora bambara umwambaro ibigendo kuko biratandukanye. Ubu dusigaye tubona umwenda washaka kugenda gusa
bari gusa nk'abasore,
kandi twumva kera yuko ikirundi yabibutse
nk'abasore. Ibyo nk'umusore ntibigushimisha kuko hariho abashobora kuba babivuga ukundi, wo kuri wowe ntibigushimisha na gato?
Akere kuri ni bishimisha kumbe singene mitwe kirindi yari meze mugabo cyacu ingene bimeze ni bintu usanga cyase na gutahu. Urakoze
urakoze kuri icyo cyumviro.
Arahandi arashumva ngo bigishe imbere by'ikirundi, sinzi kuko babihetswe n'uko bakizwi
mu mashuri.
Mu mashuri no mu mizi ya mu mihana.
Urakeka ko bitagikorwa cyane?
Bikayikorwa cyane. Sarumva yuko kera inasengeye harayigisha basi bacu ngene bazokwifata ngene bokwifata ibi rero buko kabatabigira kuko imbere yohu abirarenze n'ukuri.
Urakoze cyane gose
no ku nyambaro. Usanga basiye bambara ntago mugenda gusa.
Icyumviro, icyumviro cyiza cyane ni kibazo. Reka tubaze kumbure umutumire icyo yiyumvira niba kiri ikibazo kiri kugwaruka canke kubavyeyi n'abarezi. Urakoze cyane Jerome.
Yego ndagukengurukiye Jerome, ndagukengurukiye cyane. Icyo kintu buze ngumba ngerageze kwishishira minota 3 ariko cyonye n'icyo kiganiro cy'isaha yose mugabo ngumba ngerageze intango yuko abigeme bambara impuzu zitabakwiye. Hariho umuhinga mu mazina mu kirundi yitwa Bayagana kandi Gaspar wo mu Magarama niwe ahora avuga ngo bambara ububindo ngo bugira haruguru ya mavi. Intango yabyo si uno mwaka mu 2018, si niyo mu 1980, si niyo mu 1903 yamuka ku bakoloni baje mu Burundi. Abakoloni baje mu Burundi hari ibintu bononye, hanyuma ababyeyi batana akabando nishwima baraheba, hanyuma rero ubu bigeze kubana. Abakoloni bashitse mu Burundi bagafata abagabo, umugabo akuze bakamukubita bamukuye impuzu, bagafata umufasoni bakamukura impuzu aga ahenye imbere y'abana bakamukubita imoko. Hariho ikintu kinini yacatakaye, umuntu w'umugabo mu Burundi ntiyabaye agisise iteka ryo gushora kuvuga ibintu muhira. Hanyuma kuri abo bakoloni bamaze igihe kirekire, imyaka irenga 60, 60, 60 byahavuye biza biratucamo bukeye buke, biza biratucamo bukeye buke. Hanyuma ababyeyi bahava baradebukirwa ku ibanga ryabo, kanatsinda ko nabo nyine hari ibyo batari bashoboye. Aho rero ngomba kuvuga ingene imico kama yagira atituka. Nabo bahavuye cababwira ngo umuko umwigemere kazi uzarashimana n'umusore, ugasanga rero igikorwa cy'umuryango cyasubirijwe uwo mwigeme. Uwo mwigeme kazomba arakubwira ati umubyeyi wanjye dawe narunze umusore yewe gaye ntunamuzi nta n'urabona nta niki, ugasanga n'ubugesera. Ibyo rero bikava ku kwigana ibyo twabonye hanze, mu gihe navyo tuvyigana guki, kuko nuvuga ngo muko usanga mengo baradukorofye mu mitwe, ugasanga nta mico kama tugigomba gushimikirako. Mugabo ivyapfuye vyarapfuye, mugabo hajya tuzogwa tuvyuke. Mu kuvyuka no kuvuga iki, mu kuvyuka nuko uwo Jerome ari karambwira aramaze kubona umwigeme yambara kutariko bacumwibutsa mu kirundi ngo umwana si umwe, ntakugira bavuga ngo inka si umwe. Wewe uwo mwana uwo mwigeme ubonye yambara impuzu zitarizo, mwigere umubwira uti wa mwana ni wikwita. Kanatsinda kera kera cyane mu kwipfuriza umuntu bamubwira bati urakagira ipfundo rigukwiye, ipfundo yaba ari impuzu igweberera uko biri kose irenga amavisi ishika amaja hasi igomba kumera nk'imfutano. Iryo pfundo rero umwigeme yaba yambaraga impuzu zitagwebera zigashika hasi yuba yikwije. Mugabo ko twatanguye kubona ibyo ku matereviziyo kumbonera kure, ibyo twashoboye kubona iburaya, ibyo twashoboye kubona ahandi, tukabona umengo impuzu ngufi ngufi n'izozo. Nukuvuga twabuze abantu ababyeyi, nukuvuga twabuze ababyeyi batubwira bati ibi nibi ibi nibi mwabana hindura hindura ingendo. Igituma byabananiye nuko nuko hari abandi bariko barabakandamiza. Ubu rero Jerome we na jewe tugerageze umwigeme muzewe urugasanga yambaye impuzu ngufi uzumubwire ati wa mwana ikwize, ukabona umupfasoni yambaye kutariko umubwira uti ikwize. Kanatsinda baca umugani mu kirundi bati umuntu akuraba cyane akagutuma kwambara. Niko rero no kwishura amaja mu makeyi nashaka kubivuga nibaza ko ngenda bicagagura sinabize neza uko nabyiza kubivuga,
ariko birumvikana
yo imiryango itagifise ingufu. Hanyuma tutangura kuraba iby'abanyamahanga tukabona umengo n'ibyo, hanyuma imico kama yacu tukayisiga. Icyo nakubwira Jerome, abo banyamahanga jewe mbamwo bo barafise imico kama yabo. Imico kama si kwambara impuzu ngufi, oya, barafise imico kama yabo bakurikiza. Mugabo twowe tugaca dutagwa wacu tugatora rwabo, turakwiherera abantu babizi bashaka kubivuga nkuko natangwe kandi ndabivuga, kugira ngo abigeme bambare impuzu zibakwiye sabigene gusa n'abasore hari impuzu bambara nabo nyine ubona ko zidakwiye
birumvikana kandi hariho kumbure kutwongeye ko mu byo muvuze kuri kahise n'ingene vyagiye biragenda kumbure umuntu yokongera ko yuko mu kibano naho nyene habaye itituka ry'imico yukutaja hamwe nk'imiryango canke incuti n'abagenzi kugira ngo murere wa mwana wavuze ati ntaregwa n'umuntu umwe kuko hari n'abavyeyi n'abarezi usanga umenga avuze ati ndekera umwana wanje ndamwirerera ibintu nk'ibyo ugasanga ntimugifashanya mu kurerwa ruka navyo nyene biratuma itituka ry'imico nakaranga k'igihugu bitagenda neza
jewe ndabuhenga karorero jewe ndivuga jewe abana banje ino abigeme banje ino barambara impuzu ngufi kukwera niwo mudeli wo ngaha mugabe umunsi nabajanye mu Burundi hari impuzu twagiye kurondera jewe nyine ndimwo izi impuzu n'umushaka kuzambara mu Burundi n'umushaka kugenda mu Burundi mutangire gutirimutsa abigeme b'abarundi mugiza kwambara neza naho nokurukira amafoto twafotoranije hariho hose usanga abigeme banje bamba inka bapfashoni mugabo bari ino kubera arundi muco barazambara mugabo dushitse mu Burundi tuba tugiye mu mico kama y'abarundi bacambara nk'abarundi kaje
urakoze cyane urakoze cyane birumvikana kandi birashimisha kumva umuvyeyi ashobora kubwira abana bakumviza bakanamwubaha bakanamwemerera ni ikintu gikomeye reka tubaze nabandi ku murongo Gwabugiri ni naba nta kuvuze neza izina urantunga uri ku murongo bambiye ko ari Gwabugiri Allo turi kumwe
Allo
Wi mwiriwe neza izina ryawe ninde
Izina ni Aderenga Birano
numva bampaye tsarije duga ku ijambo ikibazo canke ciyumvira
Cyumvira ubwa mbere no gushimira byinshi bya Amerika kukuntu mutegura ibiganiro bimeze neza biri ku mpande zose icyo uno munsi rero gishingiye ku by'abana
umwigeme umukobwa umwigeme
ibintu byiza cyane wumva ko ari sawa rero kuba cyumvira bofata impanuro bariko bahabwa n'umwe mu batumire mwatumire
none wewe kuri wewe umwigeme wo muri iki gihe umuvuga ku iki umuhanura iki muri make
bo umwigeme uno munsi nogira nti aratandukanye cyane n'uwa hafa mbere ya n'atwe cyane mu gihugu cy'u Burundi ariko ndiko mfatira mu gihugu cy'u Burundi nogira nti bo garukana imico ya baba nyokuru baho hambere bareke iyi miso turiko turabona bamwe umenga nti bavyitwaramo neza
nkiyihe akarorero k'umuco utagushimisha muri iki gihe nkiyi
ishambere n'inyambaro hanyuma apa ari inyambaro inyifato babihindure mbere kubera iki ushaka kubona umuntu umwigeme ibitugu abitwarira hejuru kubera iki atobivuka kakaba karanga kubera iki atwambara ijipo ndende kakaba karanga ugahura n'amakungu abifatire ko tureka gufatira ku byo mu makungu tugira karanga kacu
urakoze cyane
bivuta ko babihinduye wahura ari inyifato nziza kandi byotuma bigenda neza mu gihugu kakaba karorero ushobora kubona ko kobera keza n'ibindi bihugu hama ndabashimiye cyane
urakoze cyane rwose nawe Radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga uno munsi wa gatano tuko tuganira ku buzima bw'umwigeme umwigeme w'umurundi kazi icarico uwo yarariwe muri kahise wariwe uno munsi n'uwo ashobora kuzoba muri kazoza turi kumwe na mwarimu Patrice Ntafatiro akaba yigisha muri Canada mu mashuri yisumbuye akaba akora ubushakashatsi butandukanye bujanye n'imico y'igihugu cy'u Burundi n'umutimbo kama aheruka kandi mu gihugu cy'u Burundi yatashe mu minsi yahera aho mu Burundi ku itariki zitanu z'ukwezi k'umunani yatunganije conference inama yahuje urwaruka rw'abakobwa rw'abigeme mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bihweze hamwe icarico umwigeme w'umurundi kazi nico kumbure yofasha kunzitizi n'ibibazo bagenda barahura navyo muri iki gihe aho imico igendera hinduka. Turi kumwe rero ku murongo ariko aradufasha kuri iki ciswe umwigeme. None mwarimu nuko ngiye kukwita muganga mwarimu mu byo bakuganirije aba babigeme mu gihugu cy'u Burundi ico bashima muri kahise kumwigeme mu Burundi kazi bifuza kumbure kugumya kandi babona yuko bashowe n'inkiki
ibintu bashimye gose muri kahise n'inyifato bonyene n'ukuri barabona ko abo bigeme barabona ko imico kama yatitutse canke yahindutse uko biri kose ko atahuguma hahandi yarahindutse gose bakavuga ko abigeme bubu hari ibintu badashikako hari ibintu gusanga badakundishwa cyane cyane nk'abanyagisagara ko abenshi muri abo 30 nabangahe bari abanyagisagara ntibakunda gukundishwa udukorwa twimuhira yamara umwana w'umukobwa kera umwana w'umwigeme kera baramukundisha ibikorwa by'imuhira kubera niwe yarajejwe twose je ndakunda kubivuga ko burya abagabo turihambaza tukigira abantu bakomeye gose mugabo urugo rutagira umugore rwasambuka ubona urugo rimwe umugore asesagura ntacu ruvamwo kanatsinda umuntu abavuga ati Patrice nawe uratanguye no vuga ko nta mushinga ntahe numwe yatiwe afise umugore avugaguzwa nta mushinga ntahe numwe yatiwe afise umugore atarwibanga rero gukunda udukorwa twimuhira barambiye ko nukuri usanga kubera hariho abakozi hariho abajya abakozi mu gikoni ababoyi usanga rero umwigeme agombaje mbere no kuja kubaka hari ibyo atazi gukora kandi rimwe na rimwe abo bagabo nyine biwabo harahagira ati we wa mu fashion wanje uno munsi ni wewe untegurira ni untegurira ibifungurwa ugasanga biramunaniye jewe ngomba ndaguha karorero ko igituma zibi ibirengo manje ndabivuga jewe ndazi ko hariho umuntu ino muri Canada hageze gucumba ubugari ko yarafise umugabo wakunda ubugari cyane hageze gucumba ubugari yacafata telefone akayishyiramo amayinite akacahamagara nyina wiwe akamubwira ingene acumba ubugari iyo mbire umubyeyi ari mu Burundi akabwira umukobwa wiwe ingene acumbira umugabo wiwe ngaha ibyo je byarambaye ko ndabibonye ntubavugira ngo ibintu ngo ni nkundi ko ndahimba ibyo birashobora gushikira umukobwa wo ngaho mu Burundi ugasanga agiye kwabigwa kumbura umugabo akagira ati uno munsi cyangwa umukozi akagwara cyangwa umukozi akagenda iwabo ugasanga ibifungwa agomba mugaburire ni ibifungwa bimeze nk'imijabwe none rero barambwiye ko ukundisha udukorwa twimuhira umukobwa akamenya kuguteka umukobwa akamenya no kukuntu bariko bo ibindi bya kabiri bambiye ni ibintu byo bijyanye n'iterambere amatelefone usanga rimwe na rimwe batazi kuganiriza umugabo umugabo akeneye kuganira avuye ku kazi arushe avuye ku kazi byamugoye ni byinshi ingene uganiriza umugabo muganiriza ngo iki muganira ngo iki
yego
ashite umushikiza kuki
birumvikana
nibyo rero nk'ibyo barambiye ko ari ibintu babwiza gusosurira mu ishuri bakiga
urakoze cyane kandi birumvikana nk'uko tugarutse ku ndero y'umwigeme birumvikana yuko akeneye gufashwa cyane mu kibano mu muryango n'ikintu nk'uko Jerome yari yabivuze kare ati bayinasenge bakwiye kuba baramufashije bakwiye kuba bamufasha urumva byumvikana yuko ababyeyi abantu bajejwe kurera barahamagariwe gufasha uwo mwigeme kugira ngo aje ku murongo ageme ivyo wari wavuze mu mico kama bisigura umwigeme muri rusange reka tuje ku murongo kandi twakire Eric wiriwe neza allo Eric buraho Eric duzijwe ikibazo canke cyumviro
yaravuze ngo abakoroni nibo batumye kudufatiye migenzo aho jesi nakubanukira ko abanyafurika dufite imico yacu ahubwo ingorane ihari turavangavanga imico y'ikinyafurika n'iyo hanze nyine yaduvugiye ko afite abana bari yari muri Canada bambara batikwiza bageni no bakambara kwiza aho ntiyumva ko harimo akantu bakoze cyane.
Reka duhere kuri icyo kibazo cyawe cya mbere, yongera asobanurire gato ku bijyanye n'abakoroni n'ingene bafashije mu gutatu mu konona imico kama y'igihugu cy'u Burundi. Umushinga nawe nafatiro uhereye aho onye hama ukavuga icya kabiri ciwe cerekeye ukuvangavanga imico
aho nkeka ni hamwe navuga nyine kuri icyo kibazo. Navuze kuri icyo kibazo no kivuga isaha yose mugabo yose tungo mangerageze n'ubu ngo mazubire mu mugabo ubunja ndo nkindi minsi 36
no ya chanking umwe ni nusu
umwe aho rero igihugu cy'u Burundi kirafise umwami yitwa Mwezi Gisabo mu 1980 ingahe abantu barafise imico kama yabo, imiryango irubahirijwe, abantu barazinanye, nta ngorane ziriho. Haraje umuntu yitwa umukoroni arashise mu Burundi arasambagura ibintu byose ahereye ku mwami, ahereye ukuntu dusenga, ahereye imico kama yose arasambagura araheza agahanambwa akaba gufata umugabo nk'uwo erike turiko turavugana bakamukura impuzu imbere y'abakobwa biwe n'umugore wiwe bakamukubita. Wewe ngo ndakubaze usiga ufite ijambirihe imbere y'umugore wawe yari gusonera imbere y'abana bawe batari bwabo n'ubwambure bwiwawe. Ibyo ntibyabaye mu muryango wawe gusa, byarabaye n'iwacu, biraba no kuwundi, biraba no kuwundi. Abantu baratatana baratatana ni ukuvuga tuca turonka amategeko avuye hehe, avuye i Buraya, amategeko ajyanye n'imico kama y'Abarundi turayibagira. Je mvuze ko ari abakoroni ukagifata ukundi ntacyo, je muganda kubwiye ko niyo ntandara kuko abakoroni bace baza kutwereka bambara amajipo magufi magufi ndetse bace baza kutwereka amabutu ingene bayambara magufi magufi ko ari hano abahungu bambara amabutu magufi magufi ni bashaka tabutse. Abakoroni bace baza kutubwira ibyo batubwira bindi cyo gutangura kubaho nk'ababiri gitangwa kubaho nk'abafaransa kandi turabarundi. Ibyo biratwinjira mu miryango ababyeyi basanga babwiriza kubyemera kuko atakundi bari bugire kuko hari ikimoko hari ubundi muntu ngo akaruta kandi karakamira niwo mwibutsa mu Kirundi. Ibyo rero bicabira hanahana bamaze iyo bakoroni bamara imyaka 5 mu Burundi ntacyo byamara mugabo amaze imyaka irenga 60 abantu baravuka barapfa abandi baravuka barapfa ariho bakiri ibyo bintu ibyo tukigenderako. Icyo rero twabarundi gikenewe nuko ubu rero twicara hasi ukavuga tuti none ibintu birakwiye kubandanya nibigewe mvuga nibyo aba indongozi nyinshi zivuga kugira ngo dusubire mu cyo kama y'Abarundi.
Ego
ati wewe cha kabiri ngo ingorane turavanganye mu cyo kama je ne baza kundengera kandi wewe gatoya kandi uri kuvugisha abantu zo rugeragezwa kwiga mu cyo kama na wewe. Navuze nti abakobwa banje abigeme banje buntu na bumwe barambara impuzu ngufi ino kubera niyo mico yo ngaha mba ngaha muri kino gihugu ntibashaka kwambara imvutano iminsi yose bagiye ku kazi kandi bafise akazi bakora imvutano zitokora ntishaka bambika ibiguturiya ino kubera ibiguturiya ino ntibikora ahomba nuko mugabo abana banze barikwiza naho bambara izo mpuzu ngufi. Mvuze ngufi nuko bajye sinavuze ngufi gote navuze ngufi hiza abandi bose ushaka nuko rujya ni foto bifotoza ukabona ingene babambaye ko biri kose babikwije je na jewe nka ryohirwa ko mbona ko ndise wabana bikwije muri kino gihugu ni washaka bambara ngufi. Bagiye mu Burundi naho ndabwira nti mwambara impuzu kama z'Abarundi uko abantu bose basanzwe bambara uko kuvangavanga ibintu ahubwo reka kuraba abamvuze raba ahibujumbura ahigitega hehe mu ntara zose z'u Burundi ubwiye kuraba ihiganwa cyangwa isabukuru abantu mu gutamba ntibagitamba imico kama y'Abarundi akanyarusizi ugwedengwe umutsibo ntawo bagitamba batamba izindi ntambo zindi ntara wowe rero ahantu ba Eric mfasha ubonye abantu bika batamba ibintu bitari by'Abarundi babwira uti oya ubwo se ugwedengwe ubwo se umutsibo akasaka akanyarusizi izo singoma akosaka ubwo saka simbo ngeje ngaho urakoze
cyane. Reka twakire na Jean Baptiste kibazo canke cyumviro. Jean Baptiste Jean Baptiste uratwumva?
Yego.
Duga ku ijambo.
Cari cyumviro ni manu zari manu banagomba gutanga kuri kikiganiro ariko ndumvira.
Yego.
Tena gomba kutanga nk'impanuro kuri ibi unikigani janye n'umwigeme.
Ego.
Tena gomba kutanga impanuro je mereye nkaho merereye nagomba guhanuka nk'abana b'abakobwa ndaze nk'imyifato y'iki gihe iratandukanye n'ibya kera. Kuvuga nawe nobanura ko uraba bagakurikiza indero nk'iya kera y'abanyokuruza tuvuge babakurira bakagarukana indero nk'iyahahora biraboneka ko indero iriko iracituka.
Urakoze cyane rwose Jean Baptiste.
Merereye nk'ahantu jewe merereye indero biraboneka ko yagira atituka.
Urakoze cyane
rero kubantu
birumvikana. Urakoze cyane Jean Baptiste. Radijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kino ni kiganiro cabigeme. Birababaje ko isaha igira ihere nabo badahamagaye ngo bashikirize ibyiyumviro byabo, ibibazo byabo. Patrice ntafatiro icyo onye kiva kuki kenshi turaganira ku bibazo by'abakenyezi by'abigeme, ariko ni gake bonyene bahamagara ngo bashikirize ikiri ku mutima. Biva kuki kuri wewe
ibyo? Rero byaje nkunda bishimye. Ibyo nkuje ndabishimye gose. Umwigeme ntashibaguzwa, umwigeme ntavugira hejuru, umupfaso ni wibanga nta mu bantu araca bugufi mugabo akabaza havugira. Abo twari kumwe narabwiye nti bariko barambira ati none wewe kuri kwatubwira ibyo ni ryari tuzoheza tukatanga impanuro. Kandi nabonye n'ikibazo cyari kirimo umwigeme mu gutanga impanuro ntazi tangira umuntu ze ntagitangira muri rusangi mu bantu kubera cyari yitwa umugore w'ingare. Ego nimico kama ikirenganya umugore gatoyi, ikirenganya umukenyezi gatoyi, kwera umukenyezi afashe ijambo mu bantu tumenga umugore w'ingare kandi niwashaka ibyo avuga biba ari byo. Mugabo imico kama y'abarundi isaba ko umwigeme aca bugufi, umupfaso n'agaca bugufi, ari ikintu yabonye ku munega wiwe, ari cyo yabonye ahantu akagishikiriza umuntu mwibanga. Nuko
ariko
nabo yego ndabyumva nabo
bari kubaza naho batari kubaza kumbure bagashikiriza impanuro ku bandi, kuko hano turiko twumvirizwa n'abantu miliyoni n'imiliyoni. Kumbure hari ikintu ciza cofasha bakavuga bati kumbure mwarimu Patrice ntafatira ari kavuga byo mbigeme twumvirize impanuro tuzikurikize. Hari ibyiza batarenze kuvugira hejuru canke kuvuga badakoresheje ubupfasoni byo kungukira benshi bashikirije icyumviro cabo canke ikibazo. Navyo nyene ni kintu kumbure kiva mu kukumigwa imyaka n'imyaka ugasanga no gushikiriza icyumviro birabana ni
ego. Ibyo nibyo nibyo n'ukuri ko ntawe uvuga ko byose ari byiza mu cyo kama y'abarundi abigeme nti bafise ikibanza gikwiye neza. Ndabona ko mu Burundi baragerageza, hari ahandi bigoye, ariko ndabona ko bikwiye ko abigeme bobaha ikibanza cyane. Mugabo nabo nyene icyo kibanza bakagifata bakakigira gwa bakagica kamera, hanyuma bagaheza bikaboneka. Umuntu avugana ubupfasoni arashobora kuguhanura, ariko aravugana ubupfasoni kandi ukabyumva ko yaguhanuye akoresheje ubupfasoni atagushibagujwe ko. Ndumva na jewe ndumva ko n'imiburiburi twari kuronka n'umwe atubwira ati nangwa ibyo bintu muriko muravuga ni byiza canke sibyo canke umuntu yo kongera kwaka kantu. Mugabo icano canongera ko kimwe nuko turiko turavuga indero n'imico kama y'abigeme ntakwibagira abasore, ntakwibagira abase babo n'abanyina babo, kuko abo bigeme ni igice kimwe cy'abarundi n'abarundikazi ba mu Burundi baba mbere no mahanga. Rero indero yabo, imico kama yabo tubwiza kuyitaho twese.
Turaho nyine ko mwanya ni muto wo dufasha kumva canke kwihweza ico umwigeme muri kazoza mu Burundi azoba meza ate, nkuko twavuze mu ntango wumvise muganiriye bo babona yuko umwigeme mu Burundi kazi muri kazoza azaba meze gute, wabahanuye iki, wowe ubibona gute?
Umwigeme wo muri kazoza ubwo yejo dufate n'umwigeme arimo ibintu byinshi, kuko hariho ubuhinga bwa none nk'aya ma Facebook, aya ma telefone ndagutakiye. N'umuntu rero novuga ishingiro ry'urugo mugabo akaba ubu abaye ubu no kuvuga ko hari imico kama yo hambere uko guca ugufi uko kudashibaguzwa uko gukunda ibikorwa akabikunda mugabo kandi akaba uwuno munsi hariho inzego z'umutekano bakagenda mu gisota bakagenda bakiga amashure ubuho nibyo ndabona bariga bakiga amashure bakaminunza bagakora ibintu byabo niwashaka bakagira namashira hamwe y'iwabo mugabo naho bagira amashira hamwe y'iwabo ntibibagire ko arabafasoni bakama bazi ngene babwirizwa guhanura abanega ba bakamazi ngene babwiza guhanura abarundi n'abarundi kazi ko atari gushijwe hejuru atari gushibaguzwa ko bacaboneka ku mengo na mashira soni bacaboneka ko mu mengo ntibarezwe kandi babikora neza rero umwigeme wejo numwigeme azi agateka kiwe numwigeme azi icamaze mu rugo numwigeme kandi azi ingene aganiriza umugabo aganiriza umurundi wese akamuganiriza kwirembo akamuganiriza mu nzira akamuganiriza no muhira aha ngombye kuvugana kandi kantu nuko hari ukundi kumbure kera wasanga novuga kwa mabanga yo kuburiri uko kumbure yakogwa sikwa kugubu abagabo bakareka kubona ko bakabyumvisha abagabo ko umwigeme ariko aracisha ubwenge umugabo wiwe atari gusubutwa atari umumaraya oya ari kugomba ko agomba ko urugo rugenda neza ku rugo guhera ku buriri rugashika no hanze rugashika no mu byo batunze
murakoze cyane gose mwatanze impanuro mwatanze n'ivyigwa byinshi mu ntango dushima cyane byerekeye ingene yiswe umwigeme ingene yagiye arahinduka icyamutumye ahinduka abamukumbure bamubereye inzitizi twavuze ko n'abasore muri iki gihe bariko bamubera inzitizi bamusaba ibyo umuco utamusaba nabo nyine bakaba bakeneye kwigishwa kugira ngo umuco kirundi umuco kama ntutituke hama igihugu kibandanye kigira umuco wacu mwavuze kandi nuko no mu kibano uwo mwigeme akwiye gufashwa nk'impanuro cyane cyane mwoha mu kibano ababyeyi bavyumva batwumva bona bafasha uwo mwigeme kuba ico uburundi bumusaba ni nk'iki
kuganira n'ababyeyi kuganira n'abana mu Burundi ndee no hanze nibashaka hari ababyeyi bataganira n'abana babo umwana rero utamwigishije ngo umubwire umwere kumwongo kuma n'udahuma ubu mwanga n'uhuma n'udahuma azokura handi kandi ibyo azokwigira ku bandi abo bantu bazomwigisha batanamukunda wewe umugabo yego icupa uje kurisoma ku mugoroba ariko yamara nini buri ibu rutora umunsi ukuguma muhira ukavugana n'abana ukabaza ingorane bafise ukababaza ibyo bakunda ukababaza icyo bashaka hanyuma baduheza bakugurukire umubyeyi jewe ndazi umengo umuryango mu Burundi abana bitura umuyaya n'ubu bamaze gukura bahamagara umuyaya wabo kubera uwo muyaya ariwe babwira amabanga ariwe yabumva ariwe yabahanura ugasanga umubyeyi wiwe umengo ni umunyamahanga ugasanga se wiwe wewe ukamenga n'umupangayi ababyeyi bahindure ingendo bise n'abana babazi bati wa mwana ukundi iki wewe wa mukobwa wanje wewe kubisanzwe ukunda umusore ameze gute mu minsi ya mbere bizogora isoni ni iki mugabo umukobwa wawe umwigeme wawe akugurukira kubwira ati burya jewe nkundi ibi uhere ngaho hanyuma nabo bantu bababwire bati abana mugendana abasore mugendana nubwo mwankumizaje mwabigeme banje abasore mugendana mbazane ngahamujanda babone tubanire menye menye burunganwe
gutyo rero n'umusore nawe azi uko aziko akunda gutembera ahantu hari umwigeme akabazi ko bamuzi hari n'amakosa adazokora mugabo wo bahuye rimwe bagahurira ahantu gutamba muziki aca amuca mujyahumye mugabo uzi ko bakuzi hagize ikiba bazaza kurondera urigenga ubuntu ukabwira uti jewe ngomba ngomba kugumana iteka ngomba babone ko jewe ndi umugabo bagomba ngomba babone ko jewe ndi mfise mfise imicokama
urakoze cyane
rwose ijambo rimwe ababyeyi bavugane n'abana
urakoze
ababyeyi babarabi kubera abo bigeme bambara izo jipo ngufi gute kubera umubyeyi araturuka mu gitondo atazi n'abana biyo bambaye ntababona
urakoze cyane rwose mushinga na Patrice Ntafatiro ku mpanuro nyinshi no kunyigisho nyinshi watanze turagushimiye cyane rwose ndumva ko kino kiganiro gikeneye kubandanya kukigirwa igice cya kabiri n'icya gatatu kumbure n'abamuzi Patrice Ntafatiro arafise ikiganiro cyitwa ikirundi cy'abarundi naho nyine murashaka kumukurikirana ku nyigisho ziwe tukumbure tuzogerageza tumugarure ku gice cya kabiri cy'abigeme cyane cy'abasore mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka mu kiganiro muri isanga cerekeye umwigeme kuri uno munsi wa gatanu ndabashimiye cyane ndabifuriza weekend nziza no kubandanya mwumviriza radio mukunda ijwi rya Amerika.
Turashimiye mugenzi wacu Ryan Tengishaka ku kiganiro muri